intererano no y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, wa muri mu Burundi canke mu mahanga, urafise ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro dafise ijambo.
Kaze kuri lisango rugwaruka n'umunsi dushije nino bimwe mu byashikirijwe n'umwe mu ndongozi zo mu mugambwe uri ku butegetsi cya NDDDD mu ntara y'Ubanza ku bijyanye no kutihanganira abatavuga rumwe n'uwo mugambwe. Kiganiro ndafise ijambo muri ko mugishikirizwa na Francine Kanyange.
Ndafise ijambo.
Nyagira umuntu agiye mu mafaranga yo gukotesha inzu ya Senee kandi ndabibabyeyi umuntu azojya mu mahera agatanga inzu bagashinga idarapo ya Senee nga igihungwe kuva muri 2005 itarashingwa. Wewe uzoburiya ayo mahera uzewe mange byose uzuvye mange uzo buturiye igisagara cy'igihungwe uzofasha ikara ucira mu mpuzi wawe kandi ntambara zo bucaye izohera iwawe izimiri wawe nyine. Sivyo none? Sivyo turabyemera n'iki? Umuntu agomba kuzana iryo kara arishe mu nzu iwiwe n'umuryango kugira ngo iyo ntambara izorehere iwiwe. Ndabasabye tujye ubukene dufite.
Ibyo ni bimwe mu byashikirijwe n'urongoye umugambwe CNDDDD uri ku butegetsi Remi Nsengiyumva ku mutumba Gihungwe intara ya Bubanza. Hari ku wa gatandatu uheze igihe uwo mugambwe wari uramutse utunganya amatora y'abarongora uwo mugambwe nyene ku rwego rwo hasi muri iyo ntara. Ibyo byabaye mu gihe umugambwe CNL utavuga rumwe n'umugambwe CNDDDD maze iminsi biyamiriza isambugwa ry'ingoro z'uwo mugambwe mu bice bitandukanye by'igihugu. Kenshi bakabyagiriza ugaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDDDD ariko uwo mugambwe gushika ubu ntacyo urabivuga ko. Ugwaruka muri kiganiro baragira icyo bavuze kuri aya majambo bagire ko bavuga icyo babona gikwiriye cyo tuma ukutihanganiranira mu bya politike kuranganwa n'imitsi.
Reka tuhane ni mwene watugerageza mubane na bene wanyu arunkabike urarya amakare uro tubumwe ibikorwa n'amajambo agirubumwe ntarangwa amahoro abantu nabo baba bariko bararwana agirubumwe ntarangwa amahoro abantu nabo baba bariko barahunga agirubumwe ntarangwa amahoro amajambere nayo akabakwe bukwe tunubumwe tunubumwe arangira.
Evan ari mu Burundi ati birababaje kuko ivyo vyashikirijwe n'iyo ndongozi ya CNDDDD Gihungwe bimaze kuba no mu bindi bice bitandukanye by'igihugu.
Ivyo ntibiraho gusa, ntibiraho gusa, ndetse gisa n'ibiri mu gihugu cyose. Twagiye turabona amadarapo y'umugambwe Senee ashingurwa, twagiye twumva aho inzandiko iri ku mazu y'amakayananasi basanzwe bifutwa. Ndetse aratangije amazu akabibuka ko ntibiri aho igihungwe honyine ahubwo ari mu gihugu cyose, rikaboneka ko ariko kutihanganirangira mu vya politike bibandanye. Ivyo navyo tukabibona cane cane muri iki gihugu cacu, ndetse bikaba binaboneka no mu bindi bihugu bikenye. Mu bindi bihugu bikenye aho rero politike aba ari nk'icishimikirwa kugira ababa batwara bashike gutunda igihugu baburye. Nivyo bihari. Basenere igituma batabemera ko bakora igituma umugambwe ku butegetsi utanaberekwa nuko bazi ko hamwe botera imbere nabo bakagira ibibanza byinshi baronka canke ndetse bagatwara n'igihugu. Abatwara umugambwe CNDD-FDD bavoma ku butunzi bw'igihugu amafumire yobahutse. Nicyo gituma bagenda birukako cyane barabangaza bashoboye akabanyuruza bashoboye gufata ibi biri mu bihugu bikenye nk'iby'iwacu aho politike babibona nk'ubukiriro bayibona ingatibutunga bayibona ihindira uyo kwiba hani mugatende
Evan ati imigambwe na politike ntivyari bikwiye kubisoko byo kujyanisha abonse rimwe
no bakagabuka ntira kisa muri kinga na turimwe tukatuguma tujyana dufigambwe birateye isoni tukatukijyana tupfa ikina kiriya ndasanije n'ubwoko bujyamwe birateye isoni hari hakibaho dukora mu bya politiki aho hari higanwa koko hanyuma urushije imigambi ubundi akarengana akarongora igihugu n'ahandi igihugu cy'uburundi gupfira biri kure cyane kuko ata politiki rero irabaho no gupfira ntibibaho ntavuga ntitwari dukwiye kwikubita akashi ntihereye ku barongora igihugu ntihereye ku batwara imigambi ku rwego rw'igihugu bari bakwiye kwikubita akashi bakwiye kwikubita akashi bakamenya igihugu ari iwabo twari dukwiye kugitunganya neza ku buryo bazakiraga abuzukuru n'abuzukuruza rero ari igihugu gisa neza atari igihugu cyo kuryana atari igihugu cyo gusindira hamwe
Natal ali muri Sudani y'Epfo naho atashimye gutanga ijwi avuga ati ku bwanje icyo mbona nuko abanyamigambwe bo kwicara bakayaga bakavugana uko byogenda kugira ngo babane mu mahoro n'umutekano Oleg nawe ari muri Malawi yanditse avuga ati uko byohera nuko iyo ndongozi yoreka bari mu mugambwe CNL bakubaka ingoro y'umugambwe kuko bose ari bene Burundi hanyuma abanyamigambwe bafise keba boshira hamwe bose bagakora bisunze amategeko atibu ari muri Malawi ati ibyo kutihanganiranya mu bya politiki bidorezwa nuko abarongoye igihugu n'umugambo uri ku butegetsi ku rwego rwo hejuru bazotanga itegeko yuko bihagarara
umuntu yumvirije ibyavuze mu mukuru w'umugambo birateye isoni n'agahinda bavuga bati umwera bikuru ugakwira igihugu cyose icyo kimwe n'ikibi n'ikibi cyose bakubwira ku gihugu cyose rero iyo batwara ari babi n'ibikorwa n'abantu bato bato bishya biba bibi ariko haba umurwayi ingoro z'imigambwe benshi baraharira yuko bidakorwa n'abatumwe n'abari mu mugambwe uri ku butegetsi mugabo iki ni cyari cyerekanye neza yuko ibikorwa ari babi batuma mbe atari nabo babyiyumvira ahubwo bituma nabo barongoye rero bikimeze nk'uku bizotuma atanaho turiko turaronka hatabaye kwihanganirana mu by'imigambwe ntanaho tutoronka kugira bihere ni uko tugasaba urongo umuganga rwego rw'igihugu itandukanye na banyambatari b'abatuma ahane by'ukuri uwo mukuru w'umuganga amuhane bimenyekane by'akarorero n'iby'akarorero hama nibamaze kumuhana bizotuma yuko agira neza bizotuma nabona yuko byahagaze bashobora kubihagarika hano babihagarike kubera bituma bivuye ibukuru ahandi atagikozwe bitavuye hejuru ngo bibihagarike bitoza bihetse
biva ari mu Burundi aribaza ingene uburongoye umugambwe uri ku butegetsi ku rwego rwo hasi agira ububasha bwo kuvuguruza ibwirizwa shingiro n'itegeko rigenga imigambwe
byo mu Burundi bisigaye bitangaje cyane kandi nawutangara birenze uku kubera yuko Burundi butwagwa uko bwishakiye abutwara bafise kubasha babutwara uko bwishakiye nitwumva rero biranatangaje kumva umukuru w'umugambo Saint Defende kumutumba ashobora kuba afise ubudahangarwa bwo kwemeza no kubuza iyindi migambwe gukorera mu gihugu cyemewe n'amategeko nimba ubushikiranganji bw'intara hagati mu gihugu umutekano n'iterambere ry'amakomine bwaratanze uruhusha yuko umugambwe CNL ugomba gukorera ku butaka bw'u Burundi ariho hose bigenda gute nk'umuntu mutonya cyane nk'umukuru w'umutumba wa Gihungwe washobore kubuza umugambwe CNL gukorera kuri uwo mutumba nizera yuko igihugu cyacu Burundi nta mategeko ahari. Uyu munsi biragoye kubona Burundi icyari cyo umuntu wese ahari ari kwitwa uri mu mugambi CNDD-FDD hari kuba yambaye umwambaro uranga umugambi CNDD-FDD yaba ari mu biswi by'inkona yaba ari inkona yaba ari banakuri yaba mu kinyarugamba wari wese yihijambo ahageze kandi igihugu gifite amategeko rero nk'abarundi turababaza cyane no kuba igihugu cyacu amategeko ahari ikintu cyose gikorwa mu kajagari kamenga Burundi ni hamwe umuntu wese akora ibyo yigombeye by'ukuri biratangaje nimba kuko hari amategeko nimba kandi hari amategeko agenga imigambwe agenga amashyirahamwe kandi akaba yemerewe gusubusha mu gihugu cy'u Burundi hose nizera ko bidashoboka ko ashobora kubuzwa n'umukuru mugambwe mu kumutumba umuntu muto cyane.
Diva ati uburenganzira bwo gushikiriza icyo umuntu yumvira bwari bukwiye kubahirizwa cyo kimwe n'ayandi mategeko agenga igihugu.
Bari bakwiye kureka ibyumviro by'abarundi bose bigashikiriza umuntu umutekano kandi si rya mbere abarundi baba bayikanye aho bahagaze ababerekanye intwaro bakeneye ariko CNDD-FDD ikayibohera amaboko imugongo igafata ijambo abene gihugu bahisemo CNDD-FDD ikaribaka ikaribabogoza rero ntizotangazwe no kubona intwaro zimeze ukuntu mu gihugu aho usanga ari akajagari mu bintu byose aho Burundi gutera imbere bukabandanya gusubira inyuma ni kubera yuko Burundi bwacu turimo nta mategeko ahari namwe yubahirizwa haba mu nzego zose cyangwa mu bisata bitandukanye. Rero turatera kamo leta y'u Burundi tongera gutera kamo umukuru w'igihugu tugatera kamo umushikiranganji w'intara hagati mu gihugu kugira ngo areke abarundi bidegembye bya politiki by'imibano mu butandukanye bwabo kandi umuntu wese ahabwe agaciro kamukwiri icyumviro bishikirizwe umuntu ntawe gucungira ciwe ntahogwe ukwemera kwiwe ntahogwe ahagaze ntahogwe ubwoko ntahogwe n'idini. Ikindi nacyo twababwira ni uko abantu bameze nk'uyu mukuru w'umutumba ku mutumba Gihungwe ubugenza make kuko biza yuko nta jambo ryinshi afite kirerire cyane yasumbye abandi bamubanjirije umugambi CNDD-FDD bari bafite igihagararo cyunja n'icyambo ariko uno munsi bari ahantu nabo bacecekewe. Rero ku bw'ibyo ndumva icyo dukeneye nk'abarundi icyo dukeneye kubona ni igihugu kigendera ku mategeko.
Mvurira kwa umukobwa ugatemba ariko isi kumariya ye zubarira kamashamba gashuha ariko isi kumariya ye kwezivuraga umucyo ukaboneka ariko icyorori kumariza ye nyenyeri ziraga umucyo ukaboneka ariko icyorori kumariza ye kundu hume haraniru hume abakinde kundu hume.
Iganiro n'indafisi jambo bweta ari muri Canada ati umuti nuko intwaro yohinduka kuko umugambwe uri ku butegetsi n'abahorongoye ku rwego rw'igihugu bigishwa
umugabo arongoye umugambwe CNDD-FDD ku mutumba wa Gihungwe yavuze biri ku mutima yavuze ibyo yigishijwe nibyo umukuru wabo aguma azunguruka intara zigize igihugu cacu abigisha ibyo kutihanganiranira mu Gifaransa intolerance politique bigaragaza ko uburyo bw'ubu bise demokarasi bw'ingene abantu baranira ubutegetsi bakabushika ko bagatunganiriza abanyagihugu bose mu gihugu cacu kubitahura biracari kure nk'ukwezi subi inyuma muri kahise muganwa atari umugani rutuvuga kwa gasore yari yarabigerageje ariko abansi b'u Burundi bacabara mugandaguru kuva mugandaguye urundi bwasubiye inyuma cane cane uwo byumyutse Senate DFTD ishaka kumva undi muntu w'umunyepolitiki nibonye nyine bwo gusa nabo nyine bibaragaruka bagasubiranamo ibyo rero nuko nukubihagurukira ko umuntu akabigwanya tukabigwanya abarundi tukabyamirira kure kuko nta byushikana igihugu kuko twese niteza kwiyumvira kumwe uretse ko tuzupfa binashitse nta naho byogeze igihugu rero abantu badashaka gukibugwa nta ntumbero nziza bafite igihugu henshi bituma abarundi bitahura kandi bakaza tugafatana mu nda hanyuma tugahindura ibintu
Yusuf ari muri Sudani y'Epfo abona ko umugambwe se NDDDD ibyo byose ubitumwa no gutinya abo bahiganwa muri politiki
cyose ndetse kabisa ashe ubwo bagufashe nk'umuhira kwera ubwo bagufashe nk'umuhira ariko nk'impanuro abo bakuru b'imitumba ko baba mu santeri n'ababura amatari n'abandi bafise ubwo bubasha biha canke bahabwa n'umugambwe ubatwara usha nk'abarimo barakwiye guhindura kuko icyo bibije n'icyo uzimbura baraba aho ubunyana ari uyu munsi bamwe bakura icigwa kandi ni benshi bakurako ibyigwa ariko kwiga ntibabishoboye ububasha bahabwa n'amategeko barabutaye bafise ububasha biha bonyene icyo biyumvire n'icyo bakora icyo bashatse n'icyo bavuga barakwiye rero kuraba bakiyumvira mbere yo gukora bakiyumvira mbere yo kupfuga kugira ngo ntibashwa baduke cyangwa bahuruduke mu kupfuga inyuma bibazanira ingorane ko je ndibuka mu myiyamamazo ya 2020 ingene batubwira ingene zibari leta mbyeyi leta mpuzi none ni ibinyene hayikora ni bwa bubyeyi hari yerekana ubunyene mbega ko bemeye ko imigambo ikora ku mugaragaro bwabo bakabisinya bakabishyira ahabona bakanatangariza abenegihugu ndetse niyo migambo ikabaho kubera iki bama bari kubariruka ku bantu senere utishwe arafunzwe ararenganywa yaranyurujwe aho nibo tubakikubita gashi nibikubita gashi kandi ntibapfuye ngo leta ntabyizi cyangwa ngo perezida ntabyazi ahubwo navuge impamvu ibyo bintu biba navuge impamvu abikora atinya iki nimba ari mukuri naje ku rugamba nimba ari mukuri naje ku kivi akuri hanyuma natwe abenegihugu rwaruka turiho turabibona twibuke kandi icyakora uno munsi ko ari ibyo bizomuragira muri kazoza
Yusuf asaba abategetsi uhereye ku mukuru w'igihugu kwerekana ishaka ryo gutuza imvugo nk'izo n'uko abazikoresha buhanwa cyo kimwe n'abatoteza aho badasanga ibyiyumviro
ntidusinziriye ariko hari umunsi kandi amenye ko tutari bimuka ibisigaye nabyo nk'impanuro ya bose turazi neza ko leta ibifisemo uruhara kuko iyo itabifisemo uruhara iba yaragize icyo ipfuga cyangwa ibigira icyo ipfuga ku mabakorerwa umuganga CNR barishwe kuva 2020 ni benshi bamaze kwishwa ni benshi bamaze kunyuruzwa ni benshi bari mu bushyo hari n'abarekuwe bari mu bushyo byanse ko bataha kubera iki izo bwubashe babukura kubwizwa shingiro rero kuri migambwe gukora kwidegenzya batinya ko bashira babona ibyo bakora batinya ko bashira babona ububi bwabo nibaje ku kibi rero nta muntu wo kwimbura kare asorome batinyike ibyo bakora byose igihugu turi maso kwaruka turi maso na niyo mpamvu mu gihugu cy'u Burundi tutatirambere tuzofata urubanza aho kugira ngo batware igihugu bakoreshe ubutunzi buri mu gihugu bikwegera ko byose bashaka gutwara igihugu kwa amategeko abivuga bayobowe n'ingingo z'igihugu amabwiriza shingiro bitoreye cyangwa bene gihugu bemeje baturiye Arusha yatumye u Burundi buva mu ntambara bukajya mu mahoro ariko amahoro ntayo twahabiye yarahungabanye twarutse yahungabanijwe n'abanyamahanga ubu yarasubiye guhungabana mbega barazi ururimbo ruhagize urundi ngene rivuga murongo wago wa mbere basura mu wa gatatu basura mu wa gwige bumve ngene rumeze barazi amajambo ya nyuma ngene avuga bazi sagwa n'ugwezi sagwa n'amasagwa n'ugwezi insiguro bifise nibaye bareka igihugu n'icacu wese uwoteje imbere umutumba afise amajambo gwiwe yiyoborera menga nta wundi mutwara afise mukurira kira muntu icyo yadurukanye n'icyo avuga ariko leta nayo irakwiye gufata ingingo igatuza mwe n'abo bantu ariko nayo ntibyokunda ni bamwe nyene leta ibisemo uruhara na wa mubyeyi yaduhaye iracagihe ubu niwe haratujya wa mukozi yaduhaye iracagihe ubu niwe haratwikoreza amabuye ariko nta kundi
Laos ari mu Burundi arerekana ingene imvugo benizo n'izindi nyifato zo kutihanganira abatavuga rumwe na leta bihonyanga amategeko y'igihugu
ni imvugo iza guca ivutu abacanye bariye ariko barasumuga ngo umwe ruvuga kuruga kwira hose nibaze ko ari iyo mvugo y'indongozi haba ku rwego rw'igihugu y'umugabo wa CNDD-FDD rero yibaze yuko uwo murongozi yoba yaciye no ku ntebe y'ishuri yoba yazi no gusoma no kwandika nkanje sinibaze yuko yoba azi gusoma no kwandika kuko yaba abizi yosoma amategeko agenga u Burundi agasoma ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi riraha umurundi wese gushinga ishyirahamwe iri canke riri yacanye gushinga umugambi w'icankuriye rero imvugo nk'iyo nkanje ngwaruka mbona yuko ari imvugo yo kutagira ubwenge ivyo ndabivuga nisunze amategeko agenga igihugu cyacu cy'u Burundi kandi ibusa ko mu gihe umugambi CNDD-FDD uriko urigisha imvugo nk'izo guhanyanga amategeko y'u Burundi guhohotera ucankuriya bibuke ko mu gihe batarwa twari igihugu hari abandi bari mu bwo burongozi batwara igihugu cyacu cy'u Burundi bibuke ko babakoreye mu ngata bibuke ko imbuto bariko barabiba uyu munsi sinifuza ko abazobakorera mu ngata ejo bundi bo kwitwara mu iyi myifato bariko baritwara nk'uko guhonyanga agateka ku Burundi rero ko vyukuri uri kuraraba haba mu ntara hagati mu gihugu imvugo nk'izi ziragwiriye ihonyangwa yagateka kazi na muntu irakomeje haba no kwica kuburizi gufa wica nkuriya kuko dasangiye iziyumviro ya politiki ariko bibuke ko aha bari hari abandi bibuke ko ibi bari kubarakora ejo abukira bazobibazwa imbere y'ubutungane
naho sati abarundi bose okubahirizwa mu burenganzira bwabo bwo kujya mu mugambwe bifuza
hari imfubyi n'abafakazi bariko barabura abana babo ariko barabura abagabo babo kubera izi mvugo ku polisi gufa uyu cankuriya ngo ntituvuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi ariko barihenda nimba uyu murongozi azi gusoma no kwandika yosoma amategeko ibwiriza shingiro rya Repubulika y'u Burundi rirahuha uburenganzira w'icankuriya gusengera mu idini ashaka riraha uburenganzira umurundi wese kwidegembya mu vyiwe no mu vyabo rero kuja mu mugambo uyu ni uburenganzira bw'umuntu rero mu gihe bariko barahonyanga amategeko ibibazo bibazwa imbere y'ubutungane dushya twibuka ingendo y'umurongozi rw'igihugu arongoye umugambo CNDD-FDD yaherutse kuvuga avuga ko umugambo CNR canke wese atavuga rumwe na leta canke atavuga rumwe n'umugambo CNDD-FDD azokoregwa ibicanke biriya rero nibaza ko ubwo yubwo ari ubwenge buke kuko mu gihugu cyacu cy'u Burundi ntidushobora kandi ntituzoshobora kuba mu mugambo umwe ivyo babizirikane ijoro n'umurango ntabwo bizokwigera biba mu gihe igihugu cyacu cy'u Burundi kigengwa n'amategeko ahari uyu munsi rero nuko nyina kagohe abacanke bariya kwigenza ubuntu bakareka kuroha abana b'u Burundi rero nk'ugwaruka nosaba umukuru w'igihugu nimba ariho ahagarariye amategeko yibwirizwa shingiro na Repubulika y'u Burundi no kubahiriza agateka kazi na muntu ko abantu nk'abo boje imbere y'ubutungane bakabazwa ibiri ko birabamo
mano numwe ya hayo nuwa ya hayo ayimbatu imute mwete watane munda ukorele ihugu chacha atwibarute.
Ikiganiro ndafise ijambo twariko turabashikiriza ahanyo kigarukiye cashimikiye ku majambo yo kutihanganira abatari mu mugambwe CNDDDD aherutse gushikirizwa n'indongozi y'uwo mugambwe ku musozi Gihungwe intara ya Bubanza. Mwumvise kugwaruka babineguye banasaba ko imvugo nk'iyo n'ibindi bikorwa bifite bene iyo ntumbero byotuzwa n'ababikora bagahanwa gutyo abagahiganwa bashyira imbere ibyiyumviro biteza imbere igihugu. Turashimiye mwese mwariko muradutega amatwi tunabifuriza kururanirwa.
Cari ikiganiro ndafite ijambo mushikirizwa na Radio Inzamba agateka kawe.